Sydney Radio Ijwi Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Abadushakira kuri interineti mujya kuri www.radio.com. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya radio yanyu. Perezida wa Zambia Edgar Lungu yemeye ko yatsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu nyuma y'uko uwo bahatanaga Hakainde Hichilema atsinze n'amajwi ari hejuru ya 50%.
Nakaje kugira ngo ibindi bihugu bya Afurika byige bibone ko bishoboka ko abantu bashobora guhererekanya ubutegetsi budaciye mu Rwanda.
Uwo ni Pierre Claver Nsengiyumva, impuguke mu bya politiki uri Bujumbura mu Burundi, uvuga uko yakiriye ihererekanwa ry'ubutegetsi mu Burundi hagati y'amashyaka atavuga rumwe muri Zambia. Muri Tanzania, impunzi z'Abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta barinubira ko badahabwa ibiribwa bifite intungamubiri zihagije. Naho muri Afghanistan, abarwanyi b'Abatalibani baragenzura umurwa mukuru Kabul nyuma y'aho perezida n'abandi bategetsi bahungiye. Abadiplomate nabo bakomeje gushaka uko bava mu gihugu. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, ntimujye kure. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziravuga ko zizohereza abajyanama mu bijyanye no kurwanya iterabwoba mu karere k'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo karangwa mu mutekano muke. Inkuru ya Fidel Niyongabo.
Izo nteko zizoba zijejwe kuraba uburyo bwo gushyiraho inteko zijejwe kuzogwanya uruhagarara n'ubwicanyi biterwa n'intagondwa z'abayisilamu muri ako karere. Izo nteko zidasanzwe zashyitse ku mugwa mukuru Kinshasa ku munsi wa gatanu w'indwi turangije, zigiye kwihweza ibyerekeye ishyirwaho ry'izo nteko. Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yatangaje ku munsi w'Imana ko izo nteko zizofasha igisirikare cya leta kurwanya iterabwoba mu karere ko mu buseruko bw'igihugu hamwe no gukingira abajejwe kwigiza inyuma inyamaswa mu bice biri muri ako karere. Amenyesha ko izo nteko zizomara indwi zitari nke mu buseruko bw'igihugu amategeko yo mu bihe bigoye igihugu yatangajwe mu kwezi kwa gatanu mu ntumbero yo kugerageza guhagarika ubwicanyi bumaze imyaka n'imyaka muri ako karere. Ikigo kijejwe gukurikiranira hafi ibijanye n'umutekano mu karere ka Kivu, Kivu Security Tracker, kimenyesha ko bwinshi mu bwicanyi n'uruhagarara muri ako karere vyagirizwa abagwanyi b'umugwi Allied Democratic Forces, abategetsi ba Amerika bavuga ko akorana na leta ya Kiislamu.
Muri Afghanistan, abarwanyi b'Abatalibani baragenzura umurwa mukuru Kabul nyuma y'aho perezida n'abandi bategetsi bahungiye. Ikibuga cy'indege cya Kabul ubu kiri mu kaduruvayo, abasivili n'abadiplomate bakomeje gushakisha uko bava mu gihugu. Inkuru ya Geoffrey Mutagoma.
Nyuma y'umunsi umwe y'Abatalibani bigaruriye ibice bya Kabul, umurwa mukuru wa Afghanistan, kuri uyu wa mbere hari akaduruvayo ku kibuga cy'indege mpuzamahanga. Abanyafghanistan babarirwa mu bihumbi bashakisha uburyo bwo gusohoka mu gihugu. Abasirikare b'Abanyamerika barashe amasasu y'imbuzi bagamije kubumbatira umutekano ku kibuga, mu gihe Amerika n'ibindi bihugu by'Uburayi bikomeje gucyura abaturage babyo no guhungisha Abanyafghanistan babafashaga mu kazi mu myaka 20 ishize. Ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege bwatangaje ko igice cy'icyo kibuga cyakira indege za gisivile gifunze kugeza igihe hazatangirwa irindi tangazo. Ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye amashusho y'abantu benshi basibanira kwinjira mu ndege. Amakompanyi y'indege anyuranye yatangaje ko ahagaritse ingendo zijya cyangwa zinyura mu kirere cya Afghanistan. Ubutaliyani, Arabia Saudite, Ubufaransa, Nouvelle-Zélande, Australia na Repubulika ya Czech biri mu bihugu byamaze gukuraho abaturage babyo. Ku ijambo yavugiye i Doha muri Qatar ejo ku cyumweru, Mulla Abdul Ghani Baradal, umuyobozi mukuru wungirije uri no mu bashinze umutwe w'Abataliban, yavuze ko akeza Abanyafghanistan n'ingabo z'abamujahidin cyangwa abarwanyi batagatifu kuko bashoboye kwigarurira ahantu hanini mu gihe gito. Yakurikiranye ku buryo bw'amashusho abo barwanyi binjira mu ngoro y'umukuru w'igihugu ku munsi w'ejo. Perezida Ashraf Ghani, vice perezida we n'abandi bategetsi bakuru ejo ku cyumweru barahunze. Yandika ku rukuta rwe rwa Facebook, Ashraf Ghani yavuze ko avuye mu gihugu mu rwego rwo kwirinda ko hameneka amaraso. Yanyuze muri Tajikistan ahava yerekeza ahandi hantu hataramenyekana.
Perezida wa Zambia Edgar Lungu yemeye ko yatsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu nyuma y'uko uwo bahatanaga Hakainde Hichilema atsinze n'amajwi menshi cyane. Fidel Niyongabo abahiye inkuru.
Ubaye ubwira gatatu ubutegetsi bushikirizwa umugambwe utavuganwe na leta mu mahoro muri Zambia. Mugihe amajwi avuye mu bice 156 ku bice 157 amaze guharugwa, Hichilema yatsinze n'amajwi 2,218,010 77,077. Mugihe Lunga yaronse amajwi 1,814,211. Urwego rw'igihugu rujejwe amatora rwatangaje ko Hichilema ariwe perezida mushasha afise igikorwa cyo kunagura ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi muri iki gihe. Mu ijambo rigufi yashikirije abanyagihugu kuri television, Edgar Lungu afise imyaka 64 muri iki gihe yatangaje ko azokubahiriza amategeko ari mu ibwirizwa shingiro ku bijyanye no gushikiriza ubutegetsi mu mahoro. Akeje perezida yavuye mu matora akayinde Hichilema. Ihererekanywa ry'ubutegetsi ribaye rizokomeza demokrasi muri Zambia ryongere ribera akarorero intara ya Afrika w'uguhanahana ubutegetsi biciye mu mahoro bibi bagake. Edgar Lungu yari yatangaje ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije ko amatora atabaye mu mwidegembyo kandi yabayemo amahinyu hari inyuma y'ubwicanyi bwakozwe ku banywanyi babiri b'umugambi uri ku butegetsi Patriotic Front mu ntara zitatu. Yamara ubusumbane bukomeye bw'amajwi n'uwo bahiganywe byari gutuma ugushingisha urubanza muri sentare ku byavuye amatora bisa n'ibidashoboka. Abanywanyi b'umugambi utavuga rumwe na leta United Party for National Development wa Kayinde Hichilema bagize iminsi mikuru inyuma y'insinzi yiwe.
Abantu bitwaje intwaro bashimuse abantu 19 ku ishuri kaminuza mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria. Inkuru nayo mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Muri icyo gitero cyabaye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana muri leta ya Zamfara mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria, abo bantu bitwaje ibigwanisho baratanye mu mitwe n'abajejwe gukingira iryo shure. Babiri mu bajejwe gukingira iryo shure n'umupolisi barahasize ubuzima nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'igipolisi cyo muri leta ya Zamfara. Amenyesha ko abajejwe umutekano ariko bahiga bagize icyo gitero mu karere kari mu micungararo y'igisagara cya Bakura aho iryo shure kaminuza riri. Kunyuruza abantu cyane cyane ku mashure mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria mu kiringo amezi 8 arangiye biterwa cyane cyane n'ubukene butera bwiyongera bitewe n'ingaruka zikomeye ikiza cya COVID-19 cyagize ku butunzi bw'igihugu. Abana b'abanyeshuri barenga 1,000 baranyurujwe mu bibanza bigiramwo kuva mu kwezi kw'12 mu mwaka urangiye w'2020. Bamwe muri bo bararekuwe inyuma y'uko abakoze ubwo bubisha bahawe amafaranga y'ingwati mu gihe abandi irengero ryabo ritazwi. Kunyuruza abantu ni kimwe mu bitera umutekano muke utera wiyongera muri Nigeria.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Deni Yongabo ndi umutagoma barakoze kuyatugezaho. Ni kuri radiyo yanyu Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com. Noneho mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika turahera mu Rwanda aho imiryango y'abarokotse jenoside bavuga ko bahungabanyijwe cyane n'ingaruka z'icyorezo cya virusi ya korona. Mugenzi wacu uri Kigali Asunta Kabuyi abahe inkuru.
Imibare iheruka yasohowe n'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare igaragaza ko mu gihembwe cya mbere cya 2021 umusaruro mbumbe w'igihugu wiyongereye ariko mu rwego rw'amahoteli na za resitora wagabanutse bikabije kubera COVID-19 bigera ku kigero cya 34%. Nubwo nta bushakashatsi buragaragaza ingaruka za COVID-19 ku byiciro byose by'abanyarwanda burakorwa, Bwana Strato Habyarimana ufite uburambe mu by'ubukungu akaba ari n'umwarimu wigisha ba rwiyemezamirimo mu guhangana n'ibibazo byaterwa na COVID-19 yabwira Ijwi rya Amerika uko ihungabana ry'ubukungu rigaragara mu bikorwa bimwe na bimwe.
Amafaranga yaragabanutse, impamvu yagabanutse si ikindi, habayeho inza guma mu rugo, habaho guma mu karere, bamwe babuze imirimo, hari imirimo itarigeze ifungurwa kuva COVID yatangira, tuvuge nk'abakoraga mu tubari. Ubushakashatsi nyine bwakozwe na statistiki, ibiro bya statistiki bagaragazaga yuko abagezweho ingaruka cyane ni na COVID, harimo ingeri z'ubukungu zitandukanye harimo nka transport, noneho hakazamo n'icyo cy'amahoteli. Amahoteli uribuka yuko akenshi byagaragaye ko 70% y'abantu bagana amahoteli ba mukerarugendo ntaba baturutse hanze. Abanyarwanda ntabwo baritabira cyane gukora ubukerarugendo no kujya muri aya mahoteli. Ya mafaranga yinjiraga biturutse muri ibyo bigo niyo yinjizaga imisoro, niyo yatangaga akazi.
Nubwo biruko ariko imiryango y'abarokotse jenoside igaragaza ko abarokotse bagezweho n'ingaruka za COVID-19 ziremereye kuko n'ubundi abenshi ubukungu bwabo buba busanzwe bujegajega. Damu Louise Bajeneza uyobora ishami ry'ubuzima bwo mu mutwe mu muryango w'abapfakazi abazi ba jenoside avuga gahozo yagaragaje umwihariko ugera kuri iki cyiciro cy'abarokotse.
Iki cyorezo cya COVID twavuze ko gifite ingaruka ku baturage muri rusange, ko abarokotse jenoside byumvikana ko bizaba umwihariko kuko n'ubundi basanzwe bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe biri hejuru. Abashyashya bari barabashije wenda kwiyakira tubabone bagize ibibazo mu buryo twakwita ko ari bushya, twavuga ko nka COVID yaje itoneka inkovu yari isanzwe ihari.
Madamu Baje Neza yabwiye Radio Ijwi rya Amerika zimwe mu ngaruka za COVID-19 zongereye ihungabana mu barirokotse.
Kuba rero umuntu afite akantu kamwinjiriza ubu bikaba bidakunda, twagiye tubakira bagiye bagira ibyo bibazo by'ibihombo bongeye kugira ikibazo cy'ihungabana cyangwa bapfushije ababo.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha bamwe mu bagizweho ingaruka n'iki cyorezo. Umwe utashatse gutangaza amazina ye yasobanuye ko kubura umubyeyi umwe yari asigaranye kubera COVID-19 byongeye gusubiza inyuma imitekerereze ye.
Nari mfite mama wacu, ejo bundi COVID imyambura ubuzima. Kumva rero yuko na wa wundi wumvaga yasigaye mu cyimbo cy'umubyeyi wawe, wa wundi wumvaga wagana ukamuririra ukamwumva ugomba kumutetaho nawe ukabona uramutakaje mu buryo bw'amarabira, mu by'ukuri wumva nyine habayeho gusubira inyuma.
Iki cyorezo kandi cyagize ingaruka ku bukungu bw'abarokotse bari basanzwe bakora imirimo ibinjiriza inyungu. Umubyeyi w'umupfakazi wavuganye n'Ijwi rya Amerika yumvikanishije ko COVID-19 yaje yaratse inguzanyo y'ubucuruzi none kwishyura bikaba byaranze.
Dore ya COVID rero twaragendaga tugafata inguzanyo tukayifatira hamwe, noneho umunsi wo kwishyura tugahura twese twiba twarabivuganye tukagenda tukishyura. Uwabaga adafite amafaranga yo kwishyura bari dufite agasanduku bagafata muri ka gasanduku, uwavuze makeya tukongeranya noneho tukishyura ntajye mu kirarane. Ubu rero nitukibonana twaratatanye ntabwo bigenda pe, amasaha baba badufungiye.
Ubushakashatsi bwakozwe muri 2018 n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC bwerekana ko abanyarwanda muri rusange 12% basanganywe agahinda gakabije, 8 bakaba bafite ubwoba bukabije, ndetse abagera kuri 4% bakaba bafite ihungabana. Ubushakashatsi ariko bushyira umwihariko ku bacitse ku icumu kuko bwerekanye ko abo muri iki cyiciro bugarijwe n'ihungabana ku kigero kiri hejuru. Ubushakashatsi bwa RBC bwo muri 2008 bwagaragaje ko abacitse ku icumu bagera kuri 35% bafite agahinda gakabije, 27% bafite ubwoba bukabije, ndetse abagera kuri 28% bakaba bafite ihungabana. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Tukivuga ku bijyanye n'icyorezo cya virusi ya corona, abashakashatsi bamaze iminsi bakora ubushakashatsi ku nkingo za COVID-19 bemeza ko inkingo zishobora kuzuzanya zigatanga ubwirinzi burushijeho, ku buryo umuntu wahawe urukingo rwa mbere rwa AstraZeneca ashobora ku nshuro ya kabiri guhabwa urwa Pfizer ntibigire ingaruka. Biganiriyeho na muganga Arsene Nzobandora, impuguke mu by'indwara zandura n'inkingo, akaba asanzwe ari icyegera cy'umuyobozi ushinzwe gukingira indwara zandura mu karere ka Karma mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Suwede. Aratangira atubwira akamaro bifite gukoresha inkingo zitandukanye kuzihawe.
Iyo ukoresheje uburyo butandukanye umubiri ukawukabura ku buryo butandukanye, birumvikana yuko uca usanga ibyo kwikingira bica bigwira. Nicyo kimwe n'igihe wowe ugereranije ufise abasoda ushyira ku rugamba ugahitana nk'abafise ubuhinga bwo kurwanira hasi ukabagwiza, nyuma ugaca ugwiza n'abafise ubuhinga bwo kurwanira bakoresheje ubundi buryo. Rero umubiri nawo nyine ni gukora ku byerekeye kwikingira, umubiri ukoresha uburyo bwinshi. Nibyo rero izo nshansho nazo uko zikoze usanga nk'ubu bwoko bw'irya vaccine yakozwe na AstraZeneca ifise uburyo ikoresha, uburyo bayikozemo bijya bw'uko ufata uwo mugera ukawica hanyuma ukawushyira mu wundi kugira ngo ushobore gukangurira umubiri gukora uburyo bwo kwirwanira. Hanyuma irya nshansho nayo ya Pfizer nayo yakozwe mu bundi buryo. Urumva rero umubiri uca ugerageza gukora rero ibiwukingira ku buryo butandukanye, ku buryo rero uca ukomera gusumba. Ni mw'iyo ntumbere ikigwa cya mbere umuntu yatangiye kubibonamo hari nko mu kwezi kwa gatanu, hariyo ikimenyeshamakuru cyabisohoye cyitwa Nature zari tariki 9 z'ukwa gatanu nimba ntiyenze. Icyo kigwa cyari cyabereye muri Espagne, hanyuma hari ibindi byigwa byinshi byagiye birakurikira byatumye ibihugu byinshi nk'ibi bihugu byo mu bugabane bw'Iburaya hamwe no mu mugabane wa muri Amerika za Canada bafata rero ingingo y'uko umuntu ashobora kuvanga izo nshansho.
kunkingo za COVID-19 zitangwa ubu uretse Johnson and Johnson butangwa rimwe gusa izindi zitangwa kabiri ndagira ngo mudusobanurire iyo umuntu arengeje igihe yahawe cyo kwikingiza urukingo rwa kabiri hari ikibazo byatera mu bijyanye n'ubwirinzi umuntu arufashe yaratinze ruramurinda kimwe nkuko rwari bumurinde yarufatiye ku itariki yateganijwe
mu bisanzwe ku byerekeye umwanya umuntu agira hagati y'izo ncanco izo zifatwa kabiri ikiza cyo gufata izo ncanco ukazifata kabiri ni ukugira ngo zikabure umubiri uhingura ibiwurwanira bibe byinshi iyo utanze urucanco rwa kabiri rero inyuma y'urucanco rwa mbere umubiri urategura abasoda mugabo ntibaba benshi co kimwe n'iyo ushize ko urucanco rwa kabiri ushaka rero ko umubiri ukingirwa umwanya muremure nico gituma ziya ncanco zimwe zikenerwa ko umuntu atangwa urwa kabiri ibiba kenshi umuntu aravye ukuntu abasoda mu mubiri baduga baraduga mugabo uravye nk'iyo hamaze guca amezi arenga nk'abiri n'igice umuntu arabona ko abasoda mu mubiri batangura kugabanuka bukebuke mugabo iyo utagize amahirwe make ngo ushobore kwandura muwo mwanya umuntu aguhaye urucanco rugira kabiri aho ruguhereye hose umubiri ucusubira gutegura abasoda benshi ntaco vyonona gusa ingaruka bishobora kugira nuko haciye amezi menshi utarafata urucanco rwa kabiri ntubukingiwe neza naye handi aho baruguhereye hose umubiri ucugira abasoda bakwiye ntaco bihindura uravye naho bozi guterera mu mwanya watekanije gusa hari izo ngorane z'uko utevye ushobora kugira amahirwe make ukagwara mu mwanya utararonka abasirikare bakwiye
yego nyuma ko habonetse ukuvura kw'amaraso muri bamwe mu bantu bahawe urukingo rwa AstraZeneca ibihugu bimwe byabaye bihagaritse ndetse rurabura muri bimwe byari byaratangiye kurutanga byari byaratangiye rwa mbere hari abantu bagitegereje urwa kabiri muri abo harimo abifuza gukingirwa byuzuye nk'uko mubivuga ko ari bwo umuntu aba afite ubwirinzi buhagije ariko kandi bafite n'impungenge zo gufata urukingo rutandukanye n'urwo bahawe mbere bagatinya gufata Pfizer nyuma yo guhabwa urwo rwa AstraZeneca mwababwira iki mwabaha inama ki
inama nabagirira ni uko icanco guboneka habonetse urwa Pfizer cyangwa urwa Moderna kugongera ko nta kibi na kimwe kirimo ahubwo nibo bazaba bakinguye gusumba bafashe ubwoko bumwe jewe iyo bari kuntoza nari kuzivanga nk'uko nabivuze umubiri uca ukingiwe gusumba kuko baba wabukabuye ku mpande zitandukanye rero abo bantu nimbaba iyishoboye kuboneka ubuhunya ari ya Pfizer canke ya Moderna nobahimiriza ko boyifata nta ngorane zirimwo ahubwo baronka ubukingo bukwiye gusumba
muri iki kiganiro twatinze cyane ku nkingo ebyiri zakozweho ubushakashatsi bagasanga zishobora kuzuzanya ari rwo rwa AstraZeneca na Pfizer noneho nagira ngo mugire icyo mubwira abatwumva bagitinya kwikingiza COVID-19 kugeza ubu
izi nshanco zirakinga twe tumaze kuzikoresha umwanya muremure akamaro kazo twarakabonye kandi naho zifise ingaruka zishobora gushika uravye izo ngaruka zishikira abantu bake cyane ku buryo inyungu nizo nyinshi gusumba ugiye kuraba abantu bagwara bakamererwa nabi kubera uyu mugera kandi ugenda urahinduka nk'ubu benshi baramaze kubona ko ubukari bwayo bwabaye bwinshi gusumba jeno nobahanura yuko ushoboye kuronka izo ncanco yonyaruka kwicandagisha kuko azoba akingiwe yongera akingira n'abandi ubuhunya hamaze gucandagwa abantu benshi rwose ku buryo yaba hari ingaruka mbi ziba zarabonetse ubuhunya ahubwo akamaro tubona n'uko abashoboye kwicandagisha ibihugu bigeze kure ingaruka zikiza zigenda zigabanuka bukebuke
tunyabikire noneho mu Burundi banki y'isi yose hamwe na ZEP zigiye guha imfashanyo u Burundi y'amafaranga angana na miliyoni hafi 90 z'amadolari y'Abanyamerika azafasha kurwanya ubukene mu rubyiruko no kurubonera akazi bo kimwe n'abakenyezi no guteza imbere inzego z'ubuhinzi mugenzi wacu Eloge Birikaneza uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya abahinkurirambuye
Amasezerano sinyo hagati ya Leta ya Burundi ni banki y'isi azofasha Burundi gushyira mu ngiro umugambi wo guha ubushobozi urwaruka rwaciye mu mashuri ariko rutigeze rugira amahirwe yo kuronka akazi. Iruhande y'urwaruka uyu mugambi uzonateza imbere abakenyezi. Umushinganje ushyigikira cya Leta iserukiye mu gushyira umukono kuri aya masezerano yavuze ko ari ikintu gihambaye rwose ku gihugu. Domitien Ndihubwa yamenyesha ko myaka itanu uyu mugambi uzomara atankeka hazoboneka impinduka zidasanzwe habe n'akarusho mu kuronsa akazi cyane cyane urwaruka.
Murazi ikibazo kijyanye n'akazi ngaha mu Burundi ko ari ikibazo kidasanzwe hariho ugwaruka rwinshi ruheza amashuri ugasanga baguma bayerera mu ibarabara ngo bariko bararondera akazi wabaza by'ukuri ugasanga niyo wubahako kazi ntibashobora kugakora neza kubera yuko ibyo bize bitaronse ishimikiro ngo bagende kugerageza barabe by'ukuri yuko ibyo bize mu majambo byo bize mu makaye mu bitabo bijanye n'ingene bashobora kubikora ku rubuga. Aya masezerano azotuma hari ivyigwa bijanye n'akazi ka misi yose mu mashirahamwe bazogenda bagakoreramwo bakigamwo reka mbere ndetse no mu mashuri akagira impinduka kugira ngo ivyigwa bitunganywe hisunzwe ingene umuntu azoja gukora akazi ahejeje amashuri.
Umuhinga mu bijanye n'ubutunzi Jean Prosper Niyoboke asanga hakiri vyinshi vyo kubanza gutunganya kugiza imfashanyo zishike kuco zigenewe.
Kwangana amafaranga si menshi cyane kutubeka treze miliyo tatuyashira hafi desa miliyari y'amarundi uravye ibikenewe mu gihugu cyangwa imigambi y'abajeni cyangwa abajeni bakeneye gushigikirwa cyane n'iz'uburyo amafaranga kica mbega bazohera ku migambi babona ko ishobora gutanga amajirita mbe bazohera ku migambi yisunze ibisate bihovye ngo amaproje bajeni akora ku bisate bitandukanye byinshi byo mu gihugu guha agaciro nk'imyenda cyangwa ibiki kumva ni bintu bitandukanye bazagabangana gute hagati y'abajeni bo mu bisagara n'abajeni ba ku mitumba badakora ku bitegera ibingana gute yo gwaruka abakobwa cyangwa abahungu badakora ku mishingana gute y'abindi n'abatiye ahanini n'ibyo borana bagaca berekana na leta nayo uruhara rwayo nayo badashyira amafaranga akerekana ibitegekanya kugira amashyirahamwe bajeni ashobora kumashyirahamwe y'amatanga
Eric Nsengimana na batwara ishyirahamwe ya JAP rihana iterambere ry'ugwaruka nyafurika yabwijwe ijya Amerika ibisata abona byihutirwa byoshyirwa mu imfashanyo.
Twifuza ko cyane cyane iyo migambi y'imyaka itanu iyo shimikirwako yoba ijyanye n'uburimyi n'ubworozi ndetse muri ubwo burimyi n'ubworozi hakaba kugwiza ibyo barima no kubihingura kugira ngo dushobore gushobora hanze turonke amadovize niho igihugu gishobora gutera imbere ndetse no rugatera imbere. Ikindi yashimikira cyane mu bijyanye n'ubuhinga guteza imbere igisata kijyanye n'itumatumanako ry'amakuru n'iby'amahoro n'umutekano kuko urwaruka rutigishijwe iby'amahoro n'umutekano n'ibyo byose tuba twaproduje nta kuntu vyokunda. Hanyuma kandi bagashimikira cyane gushyigikira abanyamyuga
ndiyo kubwira twari ubushinganje bujeje kwigega ca leta kuri uyu wa mbere yakiriye kandi mubiri we ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura abaserukira ibanki ya ZEP harimo umukuru wayo. Iyi banki ijejwe gutanga ifasha n'imigambi y'iterambere mu turere twa Afurika y'ubuseruko n'ubumanuko. Ibisate igiye gushyiramo amafaranga harimo iz'amagara y'abantu hamwe n'uburimyi.
Twayanze dushyira hamwe kandi icyo batwemereye ni uko bagiye gukorana n'abahinga bo ngaha mu Burundi nabo bakazana abahinga babo kugira ngo turabe imigambi irashe bashobora kudufashamo bakaduha uburyo bwo kugira ngo dushobore kuyirangura. Ibisata twaciye hirya no hino twaciye ku bijyanye n'amagara y'abantu turagenda mu bijyanye n'uburimyi n'ubworo turavuga ibijyanye n'ubutare guhingura ubutare rero twumvise yuko twayaze dushyira hamwe nitwamara kujya mu ido n'ido y'ibyago tubizeye neza yuko iyi banki izoshobora kutonsa uburyo.
Amafaranga ibanki y'isi yemeye muri uyu mugambi w'imyaka itanu ni miliyoni 80 z'amadolari y'abanyamerika nayo ZEP ikazoha Burundi ayagera ku miliyoni 6 z'amadolari y'Amerika nyene. Aya mabanki yemeza imfashanyo mu gihe umwe bwa Buraya busanzwe ari bwo bwa mbere buronsa amafaranga leta y'u Burundi bwari bwa hagaritse kuyi imfashanyo kuva mu ntango wa 2016 bugiziza guhungabanya agateka k'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ariko haheza amezi uwo muryango na leta y'u Burundi biriko bigiranira ibiganiro kugira ngo umwe bwa Buraya busubire kuyi imfashanyo. Mugabo naho amafaranga umwe bwa Buraya butayacisha muri leta bukayaha amashyirahamwe n'ibisata bya ONU vyitaye neza n'iterambere vy'abanyagihugu buracara ubwa mbere butanga amafaranga menshi mu Burundi kuko hagati y'imbi 2015 n'ihumbi 2020 ibitigiri butanga vyerekana ko bwarungitse muri ico gihugu amamiliyoni 330 y'amafaranga y'abanyaburaya bita euro. Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika.
Muri Tanzania impunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta barinubira ko badahabwa ibiribwa bifite intungamubiri zihagije. Baravuga ko bahabwa ibiribwa by'ubwoko bumwe buri gihe kandi badashobora kubibona ahandi kubera ko amasoko bahagamo yafunzwe. Babibwiye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Jovin.
Ikibazo cy'imfungugwa, imfungugwa ntituzanse, imfungugwa ni nziza. Mugabo imfungugwa iyo mu mubiri habayeyo proteini imwe sanga umubiri ugira n'ikibazo ko umubiri nawo urakenerwa guhindurirwa ibifungugwa. Nico gituma ikibazo cy'imfungugwa ari imwe sanga dufita ingorane cyane cyane ngamo nkambi.
Injya turonka mu ikambi n'ukuri ntitwovuga ngo ni nke cyane ni nyinshi mu bisanzwe zari zikwiye turonka. Mugabo nuko ataguhindurirwa tutigira duhindurirwa n'umusi numwe. Bamwe bamwe bifitiye amagara make bari bagumye bakinga imwe imwe baca bamererwa nabi bakagwara mbere bakagera n'igihe bagwara ingwara yo kubagwa mu bisanzwe nka estoma barayibaga mu kwikira neza.
Ibi bijyanye n'imfungugwa byose biragoye cyane kabisa n'umuntu kubisigurira. Turemeranya ko turi mu nzi nyine nta kundi kuva mu kwezi kwa mbere udahindurirwa indya n'imwe ukamara umwaka n'ubundi ukakurikira n'ubundi ukakurikira n'ibintu bibabaje cyane rwose kabisa.
Dukomereze noneho kuri iyi nkuru ikomeje kuvugwa cyane ku isi. Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani hamwe n'icyegera cye n'abandi bategetsi bakuru baraye basohotse mu gihugu. Abatalibani bamaze imyaka 20 birukanwe ku butegetsi n'ingabo mpuzamahanga ziyobowe na Amerika bahise binjira mu ngoro y'umukuru w'igihugu mu murwa mukuru Kabul. Mugenzi wacu Venice Nshimiyimana yavuganye na Professor Paul Kananura impuguke mu by'umutekano na politiki mpuzamahanga uri mu Bufaransa. Yabanje kumubaza icyatumye abatalibani bafata umurwa mukuru bitabagoye.
Nuko ingabo z'igihugu zanyanyagiye imishwaro, abayobozi bazo bagahungira mu bihugu baturanye cyane cyane mu Buhindi na Tajikistan. Ibyo rero byatumye baba imbehe. Niyo mpamvu mu mezi atatu guhera muri Gifurasi abataliba bafashe icyo gihugu ndetse bakaba bafashe n'ibikoresho byinshi bya gisirikari mpuzamahanga birimo indege za helikopteri 275 na za kuveze nyinshi cyane.
None se kuki Amerika yahavanye ingabo icyari cyarazizanye dore hashize imyaka 20 kitarangiye?
Ni ukuvuga ko bidatunguranye kuko Abanyamerika bari bahamaze imyaka 20 babonye ko abayobozi bo muri icyo gihugu batabamuzwe na ruswa, batashoboye kubaka inzego z'igihugu zihamye, batashoboye kubaka igisirikare gihamye. Bityo muribuka ko Perezida Obama amaze igihe cyo yiyamamazaga yavuze yuko azakura ingabo muri Afghanistan. Trump nawe iyo politiki arayikomeza, we yatangiye no kubakurayo. Ndetse icyo gihe ubuyobozi bwa Trump bwatangiye kuganira n'abatalibani muri Katari kugira ngo barebe uko bakumvikanisha ibice byombi. Igihe cyo rero abo muri guverinoma bari babyanze, Abanyamerika ubwo bihoreye kugira ngo baze bigarura igihugu, ariko buriya bafite ibyo bavuganye. Uyu muperezida uriho arangije iyo gahunda kandi ishyigikiwemo n'Abanyamerika yo kuva uko zibari kuzamara igihe kitazwi.
Igihugu cy'Uburusiya kiravugwa magingo aya muri Afghanistan. Uburusiya burahakora iki?
Uburusiya buraturanye. Uburusiya bwigeze kwigarurira icyo gihugu mu kukiyobora muri cya gihe hari intambara y'ubutita, ndetse ibingibi by'iterabwoba byagiyeyo igihe cyo muri iyo ntambara y'ubutita bashyigikiwe n'Abanyamerika. Ku buryo ubwo niba bahari ni ukugira ngo inyungu zabo bazibengere, cyane cyane ko baturanye n'abo bantu kandi abo b'abatalibani ngira ngo baziranye cyane n'abarusiya kurenza uko baziranye n'Abanyamerika. Yewe urabona ko n'abashinwa ejo bundi babakiriye mu kwezi gushize, ni ukuvuga ko bose bari bamaze kwemera yuko bashobora kuyobora icyo gihugu.
None ziriya ntagondwa zigendera ku matwara ya kisilamu za ISIS zaba zaragize uruhe ruhare muri iyi mpinduka?
Ndakeka nta ruhare babigizemo, cyane cyane ko abatalibani ari umutwe ushingiye nka mukeba w'abayita isilamike, kuko bari kumwe na Al-Qaida ya Ben Laden. Uzi ko bari bashyigikiwe cyane na Ben Laden, yari nawe yari yarahungiye ariko yabaye igihe cyo yavaga muri Sudani. Ndakeka ko nta ruhare babigizemo, keretse abantu ku giti cyabo ariko bagiye kuyoboka abatalibani ariko ntabwo bwumvikana na ziriya ntagondwa za IFP.
Professor Paul Kananurayi impuguke mu by'umutekano na politiki mpuzamahanga, ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Njote mwari muduteza amatwi, aha niho ibiganiro byacu bihumurije. Ndabashimira cyane kwa mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. Amajwi yashyizwe hamwe na Fasil Gebeho. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema. Kuri mikro nari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubifurije mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muherereye hose.